Iri ni ijwi ry'Amerika. Ubu ijwi ry'Amerika ritangira ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni saa 11 n'igice I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi. Abatwumva mwese mwaramutse neza aho muri hose, muri kumwe na Etienne Karekezi hano I Washington. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Dutangire ibiganiro byacu by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Ndabaramukije nshuti bakunzi muri ko mumviriza ijwi rya Amerika. Ndi Aloyse Bigirimana akira bashikiriza n'amakuru. Mu gihugu cya Guinea Conakry, umuntu umwe niwe yapfuye mu migumuko yadutse jo kuwa gatanu ku mugwa mukuru w'ico gihugu Conakry. Ivyo bibaye mu gihe hasigaye umunsi umwe gusa ngo habe amatora y'umukuru w'igihugu muri ico gihugu. Igihugu cya Guinea Conakry kimaze indwi zitari nke mu ntureka aho batavuga rumwe na leta baguma basaba leta kwigiza inyuma amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe kuri uyu wa mungu. Imigambwe itavuga rumwe na leta yagiriza abajejwe gutunganya amatora ko bafise uruhande begamiye ko. Mu ntureka yahuje abashigikiye leta n'abatavuga rumwe nayo ku munsi wa kane, isoko iri mu micungararo ya Conakry umugwa mukuru yarasahuwe, abantu babiri baricwa, abashika 20 barakomereka. Ivyo bimenyeshwa n'ibimenyesha makuru vyaho muri Guinea Conakry. Muri Sudani y'Amajepfo naho inama y'umutekano y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yafashe ingingo yo kurungika indege za kajugujugu na za ndege ziguruka zitagira uzitwaye, izo bita drone zirungikiwe abasirikare ba ONU bari muri Sudani y'Amajepfo. Iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo guha uburyo bukwiye abasirikare kugira babashe gukingira abasivile no kugondoza impande zigwana gushira ibigwanisho. Gushira mu ngiro amasezerano y'amahoro bateye ku mukono kuwa 25 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka. Inama ya ONU ije umutekano isaba ko ubwicanyi bwose bwohagarara muri Sudani y'Amajepfo mu gihe impande zose zirushiriza kurenga ku masezerano y'amahoro. Inama ya ONU iragabisha kandi ko ishobora gufatira ibihano ibindi bihano abo bose babangamiye amasezerano y'amahoro nabo bose bagabe bitero ku basirikare ba ONU no kubakora ibikorwa byo gufasha abantu. Leta ya Sudani yepfo ariko iriyamiriza iyo ngingo. Mwamenya ko ishirahamwe mpuzamakungu ONU rimaze gukoresha izo ndege z'amadrone mu bihugu vya leta iharanira demokarasi ya Congo muri Mali, kuko ngo zifasha kugenzura ibirere binini ahadashobora gushika abasirikare. David Pressman, icegera cy'userukira leta z'umwe za Amerika muri ONU, amenyesha ko inama ya ONU ijeje umutekano ibwirizwa guha ibikoresho bikwiye abasirikare bayo irungika mu bihugu birangwamo umutekano muke. Inama ya ONU kandi ijeje umutekano ku isi yaraye ihaye uburenganzira ibihugu vya Buraya n'ibindi bihugu biri ku nkengera y'ibahari Mediterane kurondera no gufata ubwato bwikekwa kuba bukora urudandazwa rw'abantu ku nkengera y'igihugu ca Libya. Iyo ngingo ikabije guhangana n'ikibazo c'impunzi kitari bwigere kishika kuri uru rugero kuvaho intambara ya kabiri y'isi yose irangiriye. Ubumwe bwa Buraya ku munsi wa gatatu niho bwatangura igikorwa bwise Sofia mu ibahari Mediterane mu ruhigi rw'ubwato bukora urudanzwa rw'abantu babinjiza mu Burayi mu buryo bunyuranye n'amategeko. Hano muri Amerika, Leta Zunze za Amerika igiye gusohora miliyoni 500 z'amadolari zizofasha mu guha imyimenyerezo ya gisirikare n'ibikoresho ku barobere bo muri Siriya bagwanya umuhari wa leta ya Islamiste. Izo nyigisho bazozihererwa mu bihugu vya Yordania, Arabia Saudite, Qatar na Emirates Arabini, nkuko bishikirizwa n'abategetsi mu biro vya Perezida Obama. Iyo programa izofasha mu byo kugwanira mu kirere n'ibikoresho nkenegwa. Ibiro vya Pentagon bijejwe kwivuna umwasi bizotanga inyigisho muri Turkiya kubasirikare barongoye abandi babigishe ingene basaba indege z'ingwano ngo zize gutabara. Iyo programu izotanga kandi ibikoresho ku basirikare bagwanira hasi bariko bagwanya umuhari wa leta ya Islamiste.
Turamushimiye mugenzi wacu twijeho amakuru avugwa ku isi n'ijwi rya Amerika hani Washington DC. Tubibutse kandi mwese mutwumva mwakurikira ibiganiro byacu ku murongo wa FM 104.3 I Kigali mu Rwanda, ndetse no kuri radio inshuti ya bose umurongo wa FM 108.3 I Kigali mu Rwanda. Kandi kuba twumva kenshi ku mugoroba, mbibutse ko dufite programu kuva ku wa mbere kugera kwa gatanu isamara igice zo ku mugoroba I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi ku mirongo ya FM. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isaa 12 za mu gitondo. Ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu Burundi.
Kira
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 kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Ndabara mukije gwarukana mwebwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ikoreshwa ribere ry'agakingirizo rirakinga kwandura umugera wa sida n'izindi ndwara zifatira mu bihimba by'irondoka. Igwizwa ry'amasekeza yo kwigisha ikoreshwa ryako ryafashije abantu bashika imiliyoni 50 bo ku isi kutandura sida kuva ico kiza kimenyekanye, nk'uko igisata ca ONU kijejwe kugwanya sida ONU sida kibimenyesha. Amashirahamwe atandukanye arashira ingufu mu ikoreshwa ribere ry'agakingirizo. Aha twovuga nko mu gukora utw'umubiri woroshe dufasha abahuza ibitsina kuroranigwa, ikindi nuko tuba dufise akamoto keza. Ivyo bituma abantu bahurumbira gukoresha agakingirizo mu gihe bipfuza kurangura amabanga mpuzabitsina, nkuko Onisida ibandanye ibimenyesha. Amavuta yo gusiga agakingirizo aratuma koroha, ivyo bituma abantu babangukirwa kugakoresha, nkuko biri mu cegeranyo c'ikigo mpuzamakungu cita irondoka rijanye n'amagara meza PPF. Ikoreshwa nabi ry'agakingirizo riratuma abantu bandura umugera wa sida na cane cane ugwaruka. Abantu bagera ku miliyoni 2 bagwiriyemo imiyabaga baranduye umugera wa sida, nk'uko igisata cawo nikijejwe kugwanya sida ONU sida cabishize ahabona mu cegeranyo cayo co mwaka 2013. Vyongeye riratuma abantu bagera ku bice 80% bageramirwa no kwandura sida, nk'uko biri mu cigwa cakozwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya Indiana muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu kiracu no musi, turabira hamwe ibijanye n'ikoreshwa ribere ry'agakingirizo mu kwirinda kwandura umugera wa sida. Kuri mikro muri kumwe na jewe Raisa Liliane Inamahoro, kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira. Mu gutangura ikiganiro cacu nyezina, tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira ico ruzi kwikoreshwa ribere ry'agakingirizo kugira ntirwandure umugera wa sida. Ruganira na mugenzi Andre Alain Yves Irankunda.
Ubwa mbere bagahimiriza kugira ngo bamenye ingene bagakoresha by'ukuri.
Hanyuma mu gihe ubonye ishimye ko ukoresha agakingirizo, ukakoresha neza nyine ukagerageza uwo mugera wa sida ntibuguca mu gihe ahunga.
Ubujyo bwo gukoresha buriho ni ukuba agashikingirizo kaba gateguwe neza katarata igihe, hanyuma ukamenya kugakoresha intambwe uca ko mugakoresha.
Ubanza kuba ukazi kubona ushobora kwikingira umugabo wasize ukoresha agakingirizo utakazi.
Bakaraba ko kandi bwako ko ari bwiza, hamukaraba ko kabitse neza kamavuta atahezemo, hamukakugurura ukoresheje intoka panamenye cyangwa uguhe mbere y'iki gatabura umbavare ahantu hameze nk'utwinyukatira ko kambara nyene waravye ko kameze neza kari muri sanse yako.
Agize ugakoresha ukindi bintu byo guhahamuka ukitonda ukambara neza, kuko abantu benshi batabwa n'ibishobisho byinshi ugasanga yagacuritse kubera iyo ushobora kugashyira ko wagacuritse aho rero naho nyine umva ugasanga ntibikunda.
muntu mbere yo gukoresha neza agakingirizo umuntu yo kwirinda kugira igihaba buco guhuza ibitsina ivyo bifasha kutakibagira vyongeye mu kukambara ntigaheza ngo gahure nisanganya ryo gutoboka nkuko abitaho ivy'amagara y'abantu babimenyesha twibutse ko abubakanye umwe muri bo yaranduye umugera wa sida bahanurwa gukoresha agakingirizo ibikwa neza ry'agakingirizo rifasha kugira ntikononekare aho ni nko kwirinda kugashira ahantu hari ubushuhe kukagendana mu ngodo ukakicarako nibindi nkuko amashirahamwe nka OMS UNFPA onusida abihanura kugira ngo twumve neza ibijanye n'ikoreshwa ribere ry'agakingirizo tega amatwi inkuru mugenzanje Alain Yves Irankunda yadutohoreje mu gisagara ca Bujumbura
ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo mu kwirinda ikiza sida mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ntiritahugwa neza mu bato n'abisumbuye imvo n'ubumenyi buke bafise mu bijanye n'ukuntu agakingirizo gakoreshwa nk'uko bamwe mu gwaruka bwo mu gisagara ca Bujumbura bavuga iyo ikaba inkurikizi yuko abagakoresha bahura n'ingorane zitari nke mu gihe cyo kurangura ayo mabanga mpuzabitsina akarorero ni Cedric Shimirimana afise imyaka 19 aba muri commune Musaga avuga ko kama kamutobokanye kuko abakambaye yagahinduriye naho uyo muyabaga atari ipimisha umugera wa sida afise amakenga menshi kubijanye n'amagara yiwe ugwaruka rumaze gukoresha agakingirizo mu buryo bwiza ruremeza ko rukabonamwo akarusho kuko kabakingira indwara zinyuranye Jean-Louis Marie Rukundo ratuyagira
umva jewe agakingirizo kamfasha ibintu byinshi cyane ugwaruka duhura n'ibintu byinshi bitandukanye hari giye umushobora gukundana n'umukobwa gasanga karakeneye tugashikare mu bihe sanga bitatworoheza gasanga turahuje nk'ibitsina
ibintu biruko mu gihe abatari bake bama bakoresha ubukingirizo bumaze kononekara insiguro nuko hari umuce ugendana ubwo bukingirizo mu mufuko bugakora ico bwagenewe bumaze kumera nabi ico baye ciza nuko uwifuza kugakoresha yo kwitaho kugasuzuma kugakwije ivyangombwa ivyo bishobora kuba nk'itariki kazoterako igihe be n'ukwitwararika kugakura mu isashe yako mu bwitonzi kugira ntigatoboke kubw'ivyo kandi umuntu yo kwirinda kugakuzayo imbugita canke ugwembe nk'uko inkuru dukura mu kigo RNG plus y'ugwaruka rugenda rumugera wa sida zivuga rimwe na rimwe abigeme barafasha abahungu kubereka uko bakoresha agakingirizo kugira ngo ntibandure umugera wa sida no kwirinda gusama imbanyi batifuje Dorine Dusabe aratubwira uko abigenza
genda shora kugatabura nkamwereka no kumwambika ndashora ukamwambika ndamwereka ingene bakamba yewe umunsi nakambise umuhungu byagenze neza ntiyarazi ukoresha agafuko ndamubwira n'impanuro zituma umuntu akoresha agafuko
ukutamenya kugwaruka kuratuma bakoresha agakingirizo bafise ubwoba Sandrine Nduayezu aba muri zone Kamenge ayagako igihe cyose agakoresheje umutima ugumusimba mu kwibaza ko gahava kamuheramo gucyo akanashobora kwandura umugira wa sida atabizi iyo ikaba inkurikizi yo gucakoresha ubukingirizo bubiri icyarimwe kandi ubuvuzi butavyemera kubw'ivyo imyabaga yabigeme ibonako abahungu aribo bo kwigishwa vy'umwihariko ibijanye n'ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina twumvirize Beatrice Ndimurukundo aba muri zone Kinama quartier Bubanza
ntibagomba kuvyishiramo kenshi usanga arakambara ugasanga hajya siga ku mutwe arahahejeje hose ariho umuntu atahemera bigaca bituma gaca gacira
abahungu bo barakwinyigisho re
barakwinyigisho nabenshi bashaka kwigisha n'abakobwa kugira ngo nabo bajijuje gukoresha agakingirizo kabo ku buryo umuntu yase kwambara cyahambara umukobwa
ariko rero ugwaruka rutari ruke ruridogako ubukingirizo rutaburonka vyoroshe insiguro nuko bukigugwa ku mabotike uretse ku mavuriro nkuko Fabrice Nkuru Nziza afise imyaka 24 atuyagira ibintu biruko mu gihe igisata c'igihugu kijejwe kugwanya ikiza sida n'ingwara zifatira mu bihimba vyirondoka cifatanije na UNFPA igisata cha ONU citaho igwirirana ry'abantu kw'isi gikorera mu Burundi mu gutanguza kwimakaza isekeza jiswe condomize rifisi hangiro ryo kwigisha no kujijura abato nabisumbuye uburyo nyabwo bwo gukoresha gakingirizo uwo mugambi utangujwe ubwa mbere mu Burundi ugamije kugwanya ikiza sida be no kugabanya ingwara zifatira mu bihimba byirondoka no gukinga ko abigeme babandanye batwara imbanyi batifuje uburyo bwa gakingirizo buzoba ngira kamaro kandi Mugutuza ingwara zose zifatira mu bihimba byirondoka umufasoni Suzanne Mandonge arongo igisata UNFPA mu Burundi yabishikirije mu birori byo gutanguza isekeza giswe condomize byugururiwe mu gisagara cha Bujumbura
A travers l'organisation de cette campagne
biciye mu nteguro yirihimiriza UNFPA ifadikanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida ishatse guterera gacumu kubumwe mu kurandurana n'imizi ibyo biza no guhimiriza kwikoreshwa ry'agakingirizo nk'uburyo bwo gukinga umugera wa sida imigera ica mu bihimba byirondoka byongeye kandi nk'uburyo ushobora gufasha gutandukanya imbyaro kububatse hamwe no gukinga gusama imbanyi zitipfuzwa kugwaruka
comme permettant d'espacer les naissances pour les couples et de lutter contre les grossesses non désirées chez les jeunes filles
ikwiragizwa ry'ubukingirizo mu mashure no mu bibanza bihuriramwe abantu benshi nakamo gategwa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida
Utunenge dutogwa ubukingirizo ni ntandaro y'ukutadukoresha bibereye amakuru dukura mu gihugu cy'u Buganda nuko abagabo baho banse gukoresha ubukingirizo buhari imvo bashira imbere nuko ari butoyi ugereranije n'igihimba cirondoka cabo naho biruko ubukingirizo bukogwa hisunzwe amategeko mpunza makungu kubwivyo ishiramwe UNFPA yamagarira amareta kwamana ntajya kurikirana ku bukingirizo bukogwa wabwisunza ayo mategeko kugira ntiyabugwitwazo go kutabukoresha ibura ry'ibiyago kwikoreshwa ribereye ry'agakingirizo n'indi ntandaro y'ukutagakoresha umunyeshuri umwe kuri batatu wo muri kaminuza ya Indiana muri leta zunze ubumwe bwa Amerika aremeza ko atako akoresha kubw'iyo mvo nk'uko abashakashatsi bo muri iyo kaminuza bimenyesha Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo tega matwi kiyago twagiranye n'umuyobozi w'umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya sida n'izindi ndwara zifatira mu bihimba byirondoka muganga Alphonse Nkunzimana aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda
Alphonse Nkunzimana ndabaramukije
amahoro
muri ko muragira isekeza rijanye no kumenyekanisha gakingirizo n'ukuntu gakoreshwa mu gihe yaho tuzi yuko bavyeyi batarashobora kubahuka kuyaga n'abana babo ibijanye na gakingirizo ntimubona yuko inyigisho muri ko muratanga zizohava zigenda uko nyene
yego nivyo tutumbereza inyigisho cyane cyane kugwaruka mugabo burya n'abakuze birabaraba nviza ko tuvye muri ibyo kuko urasanga umwana w'umukobwa agiye mu vyatazi gacho sanga handura ingwara bubahuke babiyagire abana kurabo bidashoboye kwihangana nuko tugenda turabibona mu imisi babereke ko hari agakingirizo gafasha no mukwirinda izo ngwara zandukira bice bimba byirondoka cyane cyane kiza cyasiye
mwibanze cyane cyane mu kwigisha ugaruka rw'ibujumbura tuvuga yuko urundi gwaruka go mu ntara zo gati mu gihugu bo badakene kumenyigisho zijyana gakingirizo
ivyigwa vyagiye birakogwa byarerekanye ko vyukuri umugira wa sidugwiriye mu bisagara rero duhereye mu gisagara cha Bujumbura tutirifuza kuzogira iryo sekeza mu gihugu cyose
murabona ko ari igikorwa kizoborohera
bizokoroha tubikorana n'amashyirahamwe y'ugwaruka tubikorana n'amashyirahamwe y'abigenga ugwaruka rero n'igoreza rukadufasha twita Club Stop Sida ari mu mashuri yisumbuye ajya amasantre jeune akwiragiye mu makomine bajye niho hedatu gacako tugakorana cyane cyane kugira tubumvishe ko byukuri mu kigihe ari byiza kugira inyifato nziza cyane cyane muri bijanye n'irondo kajanye n'amagara meza
ayo madini nayo asanzwe ahurikiyemo ubwo gwarukanye ne gumviriza cyane inyigisho bahabwa n'abayarongoye ntimubona ko ari kibazo kindi cyiyongere
cyo ni kibazo tugenda turavyumva bukebuke kuko umuntu arinza afu mutima ntiyo fafa n'umubiri ingingo yo gukoresha gakingirizo n'ubushaka gukoresha yifata yari nzerere yiyumvira gukoresha gakingirizo urumva ko ari biba byamugoye ntagakoreshe neza aho hose
ndabakenguruki
murakoze cyane
Arakoze Alain Yves Irankunda kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira amate gato mukumviriza indirimbo ihanura urwaruka kwikebuka ku neza amagara yarwo karirimbwe na Natasha Tutwaruka,
ubuzima bwacu dutegure kazoza kacu tuje mu bigo byagenewe kwigisha ibijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza.
Sabari ko baratwumviriza ku kiganiro ari kira cijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo mu kwirinda kwandura umugera wa sida. Gwaruka ntimurambigwe, guma hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Bega ni biye bintu bikuru bikuru umuntu ategezwa kuraba kugapfuka kugira agakoreshe yumve ko ari sire kwa tangorane nimwe wahavagira.
Ubwa mbere ni kuraba yuko agakingirizo aguze kugaye neza atanahamwe gatoboye. Hama agakingirizo karafise uburyo ikintu umuntu akugurura ukamenya ikintu kugurura kugira iyo uri kurakugurura ntuhave ugatabura. Ukaraba amatariki ryari gategezwa gukoresha kuko karafise kiringo. Hama rero umuntu ivyo byasabonye biri sawa akabona kakora ko kumviza ko amavuta ari sawa umuntu ashobora koresha.
Mbaza ndakwishura.
Ego nibyo turakoresha ubukengeretse. None ko wumva bo babwakozwe mu miti itandukanye ntashobora kwandura izindi ngwara?
Umuntu yo hava akandurira ku bibindi ko abayagakoresheje nabi canke yakambaye nabi. Mu bisanzwe karakingira ingwara zica mu biba birondoka.
Mbaza ndakwishura.
Bifa kukinyene kubera nyene ababunini na butonye hari cyo busumba ya nyene.
Murazi yuko igihimba cirondoka c'abashinga ntahe gitandukanye cyane cyane iyo arika agira arangura amabanga mpuza bitsina. Mu gukora twe dukingirizo hari abavyisunze cyo gituma usanga hari udufuko umuntu akoresha bijanye nuko igihimba cirondoka kimeze yagira arangura amabanga mpuza bitsina. Si kuvuga ngo ni pirate oya.
Gwaruka turashishikara n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Bijya byo kuvuga ngo umuntu akoresheje ubukondomi bubi akabushiriramo rimwe kamwe yomenya gute ko kaheze mu mukobwa? None
ubwa mbere ico kumenya nuko gukoresha ubukingirizo bubiri atari byiza kuko ntacho wifasha kandi uwo muntu ubwa mbere byashobora kumutuma nibyo agira kore atabikora neza. Ni byiza yuko umuntu akoresha agakingirizo kamwe kagafata neza agaheza akeneye gukora ayandi mabanga akambara kandi.
Mbaza ndakwishura.
Umuntu yomenya gute yuko agakondomu katobotse cha yuko kadatobotse?
Kenshi umuntu agenda kubibona iyo ahejeje kurangura amabanga mpuza bitsina abonye agakuye ko kajojota. Iyo abonye ko ibyo bintu byamushikiye yo kwirukira kwa muganga kugira bamufashe akibibona.
Mbaza ndakwishura.
Ajya mavuta ari mu gakingirizo nta kintu yica.
Ajya mavuta ari mu gakingirizo ntacho yica ahubwo arafasha cyane gose kugira kajya gakingirizo iyo umuntu akambaye gakore amabanga kaba gakenewe gufasha na wa muntu akambaye ko amabanga ari karakora aranguka neza.
Ikiganiro nikira cijwi rya Amerika. N'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura. Tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Ko
ubukingirizo bwanyu butandukanye kandi n'ibiciro atari bimwe harakijana haraka 500 haragihumbi no kugira kuri 2500 ayiva kuki kandi ukoreye igikorwa kimwe
nivyo yuko agakingirizo gakora igikorwa kimwe ariko ababikora abajeje kubikora babikora mu buryo butandukanye murazi yuko abantu basaba byinshi harabavuga bati ndashaka akamoto ko ndashaka gafisi ibara rimeze uko abadukoresha nibo bafise ico bipfuza kugira bashike kuryohe bashaka gushikako ivyo byose bagenda birongerezwa kugira gashobore kunezereza ubugakeneye nivyo bituma agakingirizo amahera aduga
mbaza ndakwishura
akabagabo gakoresheje kabiri si bibi
oya si byiza na gatoya kuko agakingirizo nkuko bisabwa gakoreshwa rimwe gusa gahejeje umuntu ategeza kugakura akambara kandi kuko niko bikozwe kandi niko bitegerejwe
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayu gwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo ka Natasha gahano rugwaruka kwikebuka kuneza magara yarwo Jambo abanywanyi bacu nitwa Eric mbamunara cibitoke je wa maso yanje aguma tukuye imisi yose akababaza ico bivako mugangana itamunyana twishurira uyu munywanyi
Eric iva kuri byinshi mbega uwo buryama neza mwijoro amasaha akwiriye 8 canke 10 y'umuntu kugira mubiri we wiyubake yabo ubibona biguma biza ku maso yawe ukwirikira ku muganga wa maso kugira gusuzume aheza kuvure neza
Turashimiye abanywanyi bacu twizera ko inyishu bahawe na muganga Anita Munyana zibanyuze kuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga insiguro kumyibutsa yaho hambere uno munsi uvuga uti agasozi kinahanugwa kahiye abagabo babona bikubwiye iki
ako gasozi ko bwanje no kagereranya kwa kuntu wa muntu bamubwira iki kintu ntikigenda neza iki kintu gitwaye kuvyogenda uku ukigira sindabibazwa ukigira uko ivyo bintu bakubwira atari byo
bikubwiye iki
umuntu aba hadahanugwa akama yiteze yuko ivyo ariko arapanga cha ivyo yumvira wenyene ubwiwe wenyene yuko ariko kuri kugira ngo ntaze gusha cha inaze kugwa mu manga abandi bantu bari bamanje kumpanura
bikubwiye iki
uwo mugani yavuze ngo agasozi kintanuka kahiye abagabo babona bisigura yuko abagabo baravuze bakavuga eh mugabo gira uko nuko ibi bintu bihebe gira uko canke igenze uko hindura ugira uko nuko ugasanga uwo muntu yahanuwe yaranuwe cyane ntiyavyumvise
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'ikoreshwa ribere ry'agakingirizo mu kwirinda kwandura umugera wa sida nshimiye Alain Yves Irankunda yamfashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara kwijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kuvyereke ikiganiro kira twandikire kuri 76 20 37 90 90 canke kuri 68 31 91 51 canke kandi kuri 75 90 49 71 71 kuri micro mwari kumwe na jewe Raissa Liliane ina mahoro na hubutaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejeje ikiganiro kira. Abatwumva mwese kandi mu masogonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha.
Mwaramutse neza dususuruke. Niringiye Imana David yatwandikiye ati ndabanza gusuhuza abanyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika. David we turagushimiye cyane pe. Urakomeza kandi uti ndasuhuza abana twiganye muri Tronkoma Adegi Gituza, abana twabanye muri Compassion Promotion 2025 ba Grand Frère aho baherereye hose mu Rwanda, Mupenzi Alex, Nzayituriki Innocent na Mugabo Pascal. Niringimana David arasoza agira ati mbatuye akaririmbo ka Justin Timberlake kitwa What Goes Around Comes Around.
Okay, baby, 'cause in time you will find.
Radio Ijwi ry'Amerika ikiganiro dususuruke adresse ni radio yacu @voanews.com. Mucuma nkiko Fabrice Olivier we yanditse ati ndatashya umuryango wa Kalinda Abdul mubahe indirimbo umurage w'ijambo ya Ben Rutabana ngiyi rero umurage w'ijambo.
Mwana wanje ndashaje urashibuka ndarenguka inguka gamana wanje sivita mazuna masheke byo kugusigira ndagusigira umurage w'ijambo uzakubera impamba.
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika twiyibutse no kuzakera Happy Children yo mu 1983 ni umutaliyani Pietro Paolo Pelandi aka P Lion. We'll be right back. Kitoko urahura komeye?
Amakuru ni meza biragenda.
Niko amahangura yamenyereye se?
Umaze kumenyera ndahasazi.
Nuko mu minsi ishize rero wasohoye indirimbo nshyashya yitwa Urankunda bikandenga. Ese wayisohoye ryari?
Nayisohoye ku itariki enye z'ukwezi, ni ukuvuga ngo hashize iminsi itanu igeze hanze.
None se inganzo wayikuye he ko akenshi iyo umuntu ageze mu mahanga avuye mu Rwanda asa n'utakaje inganzo kubera umenye hari biterwa n'indi mico abagezemo, inganzo yakuje mite?
Ntabwo bihamye ko ariko bigenda, kuko inganzo si nk'inkweto cyangwa ishati umuntu agurira mu isoko ngo imare imyaka isaze. Umuntu aba yaravukanye. Ndumva uwo nkiriwe, uwo nariwe niwe nkiriwe, aho gukomora niko mu mutwe hagenda hiyongera byinshi, kuko nyina mbona byinshi bitandukanye. Inganzo irahari, ntabwo amahanga ashobora kugira icyo abihinduraho.
Dufatiye aho ngaho se, kuva aho ugereye mu mahanga ubu ngubu, umaze gushyira ahagaragara indirimbo zingahe?
Nagiye nkora mu buryo wenda bimwe ntabishyizemo imbaraga, ariko bitewe n'uko studio akenshi nari ntagenda menyera, ntarabona n'abankorera. Ya mbere nahereyeho ni yitwa Mama Shyiraho Rurashonga Shyiraho Kano Kana, sibyo? Nari ndi kumwe na Medi, iyi ngiyi ni ndumva ari ya gatanu.
Hari album se waba utegura mu minsi iri imbere ku buryo abakunzi bawe bamenya, mbese bamenya imigambi yawe y'ubu ngubu n'icyo bahishiye?
Hari album ndi guteganya, ufite n'uko ntabwo ndicara neza ko mbikora mifatanya n'ishuri nyine, ariko ndakeka nko mu minsi iri imbere ndi gutegura kuba nakora album ikuzura, ku buryo nteganya kuyimurikira mu Rwanda ndetse na hano i Burayi. Ariko niyo nizo gahunda afite, yashobora no kuba henshi.
Urankunda hehiye bikandenga, ni wowe ndumva sinshaka guhindukira. Hari ikintu ntateze kuzamenyera, buri munsi yunganirije hari utugambo mbwira dusinziriza, ndumva ntashaka gukanguka. Hari umunsi narose nicaye mu mutima w'undi muntu, simenye ko bizasohora. Mu myaka yanjye benshi bifuza kubana n'uwasa nawe, hari byinshi byantunguye. Sinari nzi ko mu myaka yanjye nanjye nabasha kwitetesha. Oyo urankunda bikandenga, umva tugomba kubana karamata. Urankunda bikandenga, umva ni wowe w'isezerano. Iyo urankunda bikandenga, umva ni wowe, umva sinshaka guhindukira. Urankunda bikandenga, sansari wawe w'isezerano. Uzatera intambwe nanjye ntera indi ngusanga, uwa mbere y'ikiraro, uwa mbere y'umutaka. Buri munsi ukantwara mu munezero, buri munsi uraruza sirango ninjya kuza ndwisegure. Oyo imyaka yanjye benshi bifuza kubana n'uwasa nawe, hari byinshi byantunguye. Sinari nzi ko mu myaka yanjye nanjye nabasha kwitetesha. Oyo urankunda bikandenga, kubana karamata. Urankunda bikandenga, umva ni wowe w'isezerano. Iyo urankunda bikandenga, umva ni wowe, umva sinshaka guhindukira. Urankunda bikandenga, umva ni wowe, sansari wowe w'isezerano. Ngotameza kurukundo, shirinyota
surarunza sirango ninja kuza nwisegure oyo ura munda ekiye kandenga nyowe umva sinchaka guhindukira akakubaka ura munda ekiye kandenga nyowe sansari wawe wisezerano ura munda ekiye kandenga nyowe umva sinchaka guhindukira akakubaka ura munda ekiye kandenga nyowe sansari wawe wisezerano.
Iyo ni urankunda ya Kitoko indirimbo asohoye hashize iminsi itanu, mushobora no kuyisanga kuri YouTube. Ijwi rya Amerika, ikiganiro cy'umuziki dususuruke izakera nanone. Tarzan Boy yigeze kukanyuzaho, nayo yacuranzwe n'itorero Baltimore ryo mu Butaliyani mu 1985. Ikiganiro dususuruke ku Ijwi rya Amerika. Adresse yacu ni radio yacu @vowanews.com. Mbarubukeye Jean-Claude, aragira ati ndasaba indirimbo ya Bulldog yitwa nk'umusaza ngwishimishe urungano rwanje. Uwo ni Mbaruke Jean-Claude ubivuga, ngiyi rero nk'umusaza.
Yeah! Stana. That's record. That's drop. Slayer. Business sanja ni sneaker. Gross noji sanja muri trigger. Restless assassin. Sindi kuri magazine. Mwami winjana. Stana. Aga bibitero mu muziki. Bara musu na mu bubiriki. Since niba hari bench. Basi byotsi nkanje niba bahari. Aba n'abatama banje. Nirukanze ugarutse mu Rwanda. Muhanyi wa yawe kuminanda. Salomon w'ikigari Yuda Iscariot. B-U-L-L-D. Sinyiri mu njyana y'umujinya. Nasanze abantu banjye badatinya. Nica Kenya ngirwa inama yo gutwara ibintu gacye. Imana ihora ihoza muri make. Bayikibaneza mvuga nk'umusaza. Bicho rero chabu kufichu wa hero ni chimana. Kwa mbasa dufunze bandana. Paparazzi muri pati ndimo. Machaki foto yangu kwari njingo. Na mahoro na mutuzo biri muri showbiz. Mtachu mtoto biri kugasosi. Umutima wanja nuri hamge. Niyo mafu baho nganya kamge. Nanzi siku na mabifu nishu chanya ngumu jaja. Njami ya majanja njiti mchisi. Tata besi kihomara jisi. Inochi ndenga kuwa nezi minzi. Nungere ranya nintanga changu inza vumba. Imbata za kofi kora rumba. Baichiba leza mfuka ngumu saza. Chanzo muri rusange vese ni munanje nanje nyita mayonnaise mwifiriti cyangwa si birungo mu mureti Don Rambo mi komando titi boy wichi gari mibambwa wa gatanu kwa gakoto vuka ku mugaba n'umugore narye by'abapapa n'ingorore babana bisha abantu barya ibitete ku mapanu mbarya nabo barangiza bitanu bitsa za Slayer ni muzuri zakuyeba mwe ku binyuguri. Nanje rero nduva kubindica kubindina mubi papa wa kalifa kuchi kuchi. Bayikibaneza mvuga nk'umusaza.
America ikiganiro dususuruke tugisoreze nanone kuzakera. Umunyamerika kazi nyakwigendera Laura Branigan yaririmbye Self Control mu 1984. Mugiro y'icyende nziza mwari kumwe na Thomas Kamilimbi.
never leaving. This night will never go.